Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunzi baradiye ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe, ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Icuno munsi kigizwe na zimwe zimwe mu ngingo zikurikira.
Babuzinka bagafata umuntu bakamujyana bagahamagaza amagambo avuga ngo nibazane amafaranga bamucungure, yamara kubone akitokeza uwundi akavuga ati yazanye nanjye mfite aho nashyitse aho bari simpagire y'amafaranga akagenda gutyo, yamara gushaka abashyikira kwacyo ukabona umuntu araje aragarutse.
Uyu ni umwe mu banyagihugu b'abakongomani baba mu kiyaya cya Rusizi giherereye mu karere ka Uvira, ni muri Congo nyene. Avuga inyuruzwa ry'abantu n'ubusuma byabaye indanse muri ako karere. Ababikora ntibaramenyekana, ariko abamaze gushikirwa n'ivyo vyago bemeza ko abo babikora baba bitwaje ibigwanisho. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato. Hagati aho mu ntara ya Cibitoke mu Burundi, neza na neza muri komine ya Mugwi, abadandaza ntibagishobora gushora neza ibidandaza vyabo. Muti biva kuki?
Tusa nk'abantu bari mu gasho, kuko ntidufise barabara ridushora kwe kaburimbi i Buganda, ntidufise n'ibarabara ishora kwe kaburimbi i Bukinanyana. Urumva rero kugira ngo uronke nk'utuntu dukuye mu gasho n'utugeza ku moto, ni ingorane guca amafaranga atagira ukuntu angana.
Ido ni do izo nkuru zose nce ku masonga ni mu kanya isase, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko abantu bashika kuri 31 bapfuye bahitanywe na nyamugigima yumvikanye ku rubibe rugabura ibihugu vya Irani na Iraq kuruno w'Imana, ndetse ironona imihana itari mirike muri ako karere. Iminyamakuru vyo muri ivyo bihugu ko ari bibiri bivuga ko iyo nyamugigima yapima magnitude indwi n'ibice bitatu. Abategetsi b'ivyo bihugu batangaje ko ivyo nononikanye hamwe n'ibitigiri vy'abapfuye bishobora kwiyongera mu gihe abatabara babandanya gushika mu bisagara n'imihana ya kure. Abanyamerika bariko bakora amatoza ku rufugo rw'abasirikare bane ba Amerika baguye mu mutego muri Niger mu ntango z'ukwezi kwa 10 kuruno w'Imana, niho bashika muri ico gihugu. Ivyo vyatangajwe n'umukuru w'abasirikare ba Amerika muri Afrika, AFRICOM. Ibizova muri ayo matohoza arongowe na General Roger Cloutier, umukuru w'inteko za AFRICOM, bishobora kuja ahabona inyuma y'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2018, nk'uko vyashikirijwe n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika mu ndwi iheze. Abasirikare bishwe ku kia kane y'ukwezi kwa 10 mu gihe abasirikare ba Amerika 12 hamwe n'aba Nigeria 30 bari mu bikorwa byo gukizura baguye mu mutego mu mihana ya Tongo Tongo, ni ku kilometero 100 uva ku murwa mukuru wa Niamey hafi y'urubibe na Mali. Umugwi w'abimukira 25 bamuka mu bihugu vya Eritrea, Ethiopia na Sudani bari bugarijwe muri Libya aho bari babayeho nabi, baratwawe muri Niger n'igisata c'ishamwe mpuzamakungu ONU kirabivy'impunzi RCR. ONU yatangaje kuri w'Imana ko ari igikorwa ca mbere co muri ubwo buryo ikoze. Umuvugizi wa RCR avuga ko batanguje igikorwa co gukura abanyagihugu bari mu bihe bibi. Uwo mugwi wa mbere ugizwe n'abagore 15, abagabo 6 hamwe n'abana 4 bamuka muri Eritrea, Ethiopia na Sudani. RCR irongera igatangaza ko bazobanza gushigwa mu nzu bateguriwe Niamey muri Niger mu kurindira ko ivyabo vyihwezwa neza. Ivuga kandi ko yipfuza kubandanya ico gikorwa yihweje uko abo bimukira bafashwe muri Libya aho bakubagurwa ndetse bakaborezwa igufa n'abakoresha ibikorwa bibinjiriza amafaranga. Nchuti bakunzi b'iradiyo ijwi rya Amerika, twongere tubahe ikaze. Mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 kuri mwe mutwumva muri mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwa twumva muri mu gataka k'u Rwanda muratwumva ku 104.3, kandi turabaha ikaze. Mushobora kumva ibiganiro vyacu muciye ku rwa internet yacu ariyo @3@burungu, radio yacu @burungu.com na ku rwa kwa Facebook adresse yacu ni @radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze nshuti bakunze bijuru ya Amerika ibura rya mabarabara mu mazone amwe amwe muri commune mu gwi ntara ya Cibitoke n'ingorane ikomeye ku banyagihugu haba mu gufungura canke mu kwiteza imbere abajeje intwaro basaba igisata kijejwe ivy'amabarabara kubunganira mu twigoro bakora mu kuyaca kubera iki ni mu nkuru y'umenyesha makuru bijuru ya Amerika mu Cibitoke Diane Ndonze
Zone Ngoma iri mu mazone yimbuka cane muri commune mugwi ariko umwimbu uragorana gushika ku masoko bivuye kwibura rya mabarabara aho zizone n'amazone vyegeranye arimo amasoko ni mu gihe bisaba kugenda ibirometero hafi 30 kugira ngo umuntu ashike ku isoko iri ku mugwa mukuru wa commune yabo ya mugwi canke ibirometero 20 kugira ngo ashike ku yo mu gasenyi iri muri commune Buganda ari nayo yitwa ko ibegereye hamwe niyo muri zone gahabura yo muri commune Bukinanyana Indongozi za zone Ngoma zivuga ko irikena ry'amabarabara difise ingaruka kwibura gisoko muri zone ari naco gituma biba ngombwa ko abarimyi bamari mirambi barondera amasoko bashorerako ivyo bavuga ko bibasigamwo imvune mbere bakabona ko basana bugaranywe
tusa nk'abantu bari mu gasho kuko ntidufise barabara ridushora ku kaburimbi ibuganda ntidufise ni barabara ishora ku kaburimbi ibukinanyana urumva ryo kugira ngo uronke nk'utuntu dukuye mu gasenyi tugeza ku moto ni ngorane guca amafaranga atagira ukuntangana ni moto kubera hahe kuko urutuntu nk'agahe Ngoma utujana ku barabara ibukinanyana naho ku mikoni naho nyene baguca amafaranga atagira ukuntangana urumva rero dukorera mu ruhombo kubera amatike menshi aba yasohotse
Kandi twese hatwara abacuruza amavuka twacuruza imyembe inanasi gacatu buriyo tubishira tugacatu kumizuko biko rero nk'inanasi zuzi igitengo kazishikana ibuganda n'ingorane ugerayo wacotse kandi ugiye nari mwacahera hafa meza ngaho udasubiye kubera gucoka ino rero n'ingora zaratwishe amaso kubera kwikorera oya dufize ubukonyera bwinshi kubera kazi nyene katurembeje kiryo barabara nyene tutaronka
Uku kudahanahana ibifungurwa mu masoko bituma aba banyagihugu badafungura neza aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko abana babo badafise amagara meza kuko babamiza ku mfungurwa imwe
iyo nimbuye birampfira kubusa bikononekara nimbuye nk'ibigori ibiharage amatomate gukura ikidenga ngahangu kigeze ibuganda ni gikorwa kitakorohera inzara ikabira duteye
nagamwe ko mufise ibifungurwa nagana ivyo muca mu givye nyene mu buri nyene mushora
none burabwakeye wabahaye abiharaje burabwake wabahaye byawe nta bindi bintu ntushoye ngo ugiye kumeranje baguri utundu twa kujya bagomeza abanyuranya abanyuranya none umva bogira ubuzima gute baguma kongimwe
abakiri bato bifuza kwiteza imbere mu rudandazwa rw'ivyimbugwa muri zone Ngoma bavuga ko bitaborohera uyu musore atubwira kubijanye n'amatagisi bagenda baratanga bipfuye kuri uku gushorera mu yandi makomine ari kure yabo
n'ikintu cyose ukiyumvira kuba wokora ngo yunganganye ntabwo bikunda bivanye n'ubujyo bw'ibarataryo bivanye n'uko twebwe atari soko duvise uvuye aha ushotono twawe bikaba ngombwa ko ubugwe muri komine mugwi ukongera kugura muri komine Buganda kubwo uko bakugira ati twebwe wacu ntubagurishirije uteza gutubugura muri komine mugwi naho tinatwe ntushobora kuza kubugura ibuganda muri yindi komine ubugura muri komine wacu gusanga ushe nk'agatoro cy'igihumbi ukabuguriye kabiri nk'amafaranga 800 izo rero zibingorane zivanye n'ikuntu usanga atabara baradufise atane soko dufise hane wacu mutumba cyangwa hafi mu zone yose
tumenyeshe ko amabarabara ashika ku biro vya zone Ngoma yaciwe n'abanyagihugu ayo nayo nta modokari ishobora kuyacamwo Hiryo twiboneye riva muri commune Buganda hamwe haraboneka ko higeze ibarabara ahandi naho haboneka ko ari nzira y'abagenda n'amaguru hari naho iryo gitwa ibarabara rica mu mazi ahandi naho hakaba ibibuye binini binini urongoye zone Ngoma ndaberetse Gerard avuga ko bama bagerageje kwama barikora ariko arayo ubusa mu gihe badashigikiwe mu kuronswa amamashini akora ibyo badahambije
mu kazi ka misi yose twama twaringanije mugaye ingufu zacu zonyere kwizikwiye twashaka ko bodufasha bakadushiramwo ingufu z'ubutegetsi kugira turebe ko botuzana nk'imashini cyangwa ubundi buryo bwose tuze kuri leta ikari turinganiza icyo baraba izone yacu ya Ngoma ni zone ya mera irimo ibintu byose ibitoke, myumbati bikenerwa gushobwa imisi yose hari ya muzabuganda muri komine Buganda. Mugabo bigeze ku kibazo kibarabara kica kitubana ingorane. Umwimbo wacu usa n'uwugaranye.
Ibintu byonyugwa nuko nayandi mayira y'imigenderanire aca ku bidaro y'inzuzi nka Ruguna na Kagengwa ahuza izone n'amakomine ya Bukinanyana hamwe na Buganda atakirengana kubwo kubomoka kw'ivyo biraro. Tumenyeshe kandi ko zone Ngoma igizwe n'imitumba ine ibako abantu hafi 244 mu ntara ya Cibitoke. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, urakeneye amakuru yo mu Burundi turayabangiriye gato, ariko tubanze tunyarukire mu gihugu cy'u Rwanda. Umuyobozi w'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi amaze kubwira Ijwi rya Amerika ko mu minsi mike ico kigo gishobora gufata amatungo yawo mu muryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara. Turi kumwe kuri telefone na Asumta Kaboyi umenyesha amakuru acu Kigali, ariko arakurikirana iyo nkuru. Asumta, amahoro. Icho kigo kivuga kwa likuwe likigishu wa gufata ayo matungu yu kwa yu mu muryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara.
Icho kigo kivuga ko uyu muryango ubereyemo leta miliyari 3 kubera imisoro zitishyuwe neza. Hanyuma umuyobozi w'ikigo yabwira Ijwi rya Amerika ko bagerageje kwandikira abo mu muryango bababwira umwenda babereyemo leta, ndetse abo mu muryango bagerageza kubijuririra, ariko baza kumvishwa ko ayo mafaranga ariyo bagomba kwishyura. Hanyuma birangira rero bahawe n'igihe cyo gutangira kwishyura buhoro buhoro, ariko ngo birangira icyo gihe bahawe ntacyo bakoresheje. Hanyuma rero umuyobozi wa Rwanda Revenue mu Rwanda akavuga ati igihe twahatanze cyararenze, none ubu kigiye gukurikirwa, kigiye gukurikiraho twaranabandikiye tubibamenyesha, kigiye gukurikiraho nuko bagiye kubarura imitungo bakayiha agaciro, hanyuma mu gihe gitoya ikaba yatezwa cyamunara niba umuryango ukomeje kutagira icyo ukora mu bishyire leta.
Harimo na make uyo muryango urariha muri ayo wumva uheraniye leta, ubuheraniye leta.
Oya, umuyobozi yambwiye ko nta na rimwe baragerageza kwishyura muri ayo yose bafitiye leta.
Hari kiringo ico kigo catanze?
Ikiringo twavuganye aravuga ati haciye ukwezi kurenga tubabwiye ntacyo bakoze, ndetse twabandikiye ibaruwa yongera kubibutsa ntacyo bakoze. Nanamubaje ntese ubwo ni ukuvuga ngo cyamunara izaba ryari? Ati cyamunara ntagushobora ko uyu mwaka ntushobora kurangira cyamunara itabaye, kuko ikiba icyo barindiriye gusa ni ukubanza bakamenya agaciro k'imitungo yose ihari, ndetse no kuyibarura, hanyuma mu gihe ntacyaba cyakozwe cyamunara igakurikiraho.
Uwo washoboye kuvugana nabo mu muryango bamwe kuko harimo nabapfunze kwa yo muryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara, kugira wumve ico bavuga ko
nagerageje ariko ntabwo byankundiye, nta numwe ubona bashe kubona ntabwo yagize kintambira.
Urakoze cyane gose mugenzi wacu Asumta Kaboyi ngaho mu Rwanda. Iyo nkuru yabandanye ukurikira ha muraheza igaruke ko makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze cyane.
Ijwi Amerika. Dusubiye mu Burundi, imiryango yo muri komine Cendajuru turi mu ntara ya Cankuzo yahungutse iva mu gihugu cya Tanzania, ivuga ko yugarijwe n'ubukene butagira izina bitewe n'uko atamfashanyo n'imwe bigeze baronswa kuva batahutse. Raisa Liliane na Mahoro akoje Ijwi Amerika mu ntara ya Cankuzo.
Mu miryango Ijwi rya Amerika ryashoboye gushikira ryasanze amazu babamwo asa n'ayatabamwe abantu, kuko atakiye arimwo. Aha twovuga nk'ivyo kuryamako, kwicarako, hamwe n'ivyo gutekesha. Uyu mukenyezi Maria Nikobiri wo ku mutumba Kibande amenyesha ko kubwo gutahuka imbokoboko muri kino gihe bugarijwe n'inzara.
Ubuzima bwifashe nabi nyene kubatangya turonka kubera tutarimye. Urumva nk'ubu twagiye nta murimo twakoze ngo turiko turarima, usanga inzara nyene yaduteye nyene, n'abana nyene babayeho nabi kubera twakenyinja. Oya, ntitworohewe kumbati ko nyene niko turya, nako nyene turinda kugasuma iyo tugiye gucingero.
Ibintu biriko vyunyuka muri iki gihe citeragira, kuko atakabuto hamwe n'amasuka bafise kugira bashobore guteragira nk'abandi. Maria Nikobiri asaba imbuto kuko ubu basa n'abariko batangura ubuzima bushasha.
Imbuto ntayo fise, akabuto kuduharage niko nashaka kugira nyene ndotere mu bandi.
Aha mbona warimye none ntacu witeze guteragiramo.
Nari noteye utugoti nitwo noteye noseze mu bandi bari baturimye, bakama nkateragira utugoti twonyene. Imbuto y'ibiharage ntibayiguhereza nk'agasuka ntako dufise nyene. Nk'umugabo wanje ashitsagura kamwe niko ndimisha nyene, nk'imwe nyene nk'umugabo wanje ashatse gukora aratira, nanje nkakoresha ka kandi nyene yagura konyene. niko cha dukoresha rero dusubiramo ku ntango kubera twa twataye urugo tukagenda
je naragiye ku ikomine ndiyandikisha amabambira ngo ndasubirayo baratwandika gusa bagacavuga ati ni mutahe nta na kimwe kihari nko guhera nshitse nabo nashitse mbaza bavuze yuko atakintu na kimwe baraba gusa bari bavuze ati muroreleye nka mu myaka ibiri ati hari gihe bazobubakira bakabahasanura bakabaha nk'amabati bagushika n'ubu nta na kimwe baradu kwetkosa bagafashanya cyahabonetse nk'akabati kuberanye tubaye mu nzu z'ibyatsi ziguma zivanye umuntu atarose n'umwanya wo gusikura
hambavuye kurindira imfashanyo ivuye muri commune hari izindi imfashanyo z'amashirahamwe yabagira neza atanga imbuto bavuga ko zidakwira abazikeneye bose ahani mu gihe aba bahungutse bashikira mu mugwi w'abandi bantaho nikora bigashe Benoit n'umukuru mutumba kigarika
imyidogo yo mu benegihugu kudashikirwa irabaho kubera baba bazanye ibintu bidashobora gukwira benegihugu bose hanyuma rero tukaheza tukahura n'ibibazo ugasanga umwenegihugu atashoboye gushikirwa ariko kuraba nabi ngo icyoba cyatumye ataronka kumbe ntatahure ko haza imfashanyo nke
Zuguru Damiano umunyamabanga mukuru wa komine Cenda Juru amenyesha ko amikoro ya komine ari make atoshobora gukemura ubukene bw'abahungutse bose agahamagarira aba bahungutse gukura amaboko mu mpuzo zu bagakorera mu mashirahamwe yo kwiteza imbere kugira baronke imbuto
mu mikorere ya hasera abantu baza mu nzira zitazwi nabo si kenshi babafasha abantu be nabo kandi no muri kahise uretse n'ubu twagiye turabibona nta fashanyo abantu be nabo hasera yigeze ba yaziha bajya nyine yizaniye baciye mu mategeko ya hasera na leta bumvikanye kutubura abahimiriza kugira baje mu mashirahamwe hamwe n'abandi benegihugu basaka ku matumbi wabo hanyuma iyo hageze tanga nk'imbuto nabo nyine baca baje muri abo bo kuri iyo mitumba bafashwa n'izo projet
muri komine Cenda Juru haharugwa imiryango irenga 40 kuva mu kwezi kw'indwi imaze guhunguka yizanye iva mu gihugu cha Tanzania amakuru dukura mu bajejwe intwaro atumenyesha ko ku rwego rw'intara haciye indwi imwe haje abahungutse ba mbere bazanywe n'ishiramwe HCR baba bamajana 5 mu cankuzo mu buseruko bw'u Burundi Khaise Lilian ina mahoro Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nayo nayicaye ku masonga nkitangura ubusuma bw'inka n'inyuruzwa ry'abantu biragisibije mu kiyaya cha Rusizi kiri mu karere ka Uvira ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu bo muri ako karere bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko ubwo bugizi bwa nabi bukorwa n'abantu bitwaje ibigwanisho ndetse bakanakeka yuko ubu barabarwanyi ba Mayimayi. Ni mu nkuru y'umumenyesha makuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Muri aba baturage b'abakongomani barimo abanyamurenge abapurero n'abarundi bororera inka mu kibaya cya Rusizi mu mihana yo kumutarure no kubwegera ndetse na Nyakabere ho mu ntara kivu ya Majyepfo batangaza ko icyumweru kidashobora gushira abantu bitwaje imbunda bakekwa kuba abagwanyi b'abamayimayi badashimuse ibibuga by'inka.
Inka zanje mbere bazisanze aho zahutse hariya mukagaragara bashoreye inka 11 ukeye barongera baraza basanga ziri muri tengetenge barongera barazishorera bashorera inka 8 abarizo bazingarurira baheza amafaranga babona kuzirekura.
Umuyobozi wa groupe ma yarubirizi chef Murundi Leonard yemeza yuko muri groupe ma abereye umuyobozi aborozi bugarijwe n'abantu bashimuta amatungo yabo hanyuma bakabasaba kuyacunguza amafaranga ari hejuru y'igihumbi cy'amadolari ya Amerika.
Twebwe handi wacu buri munsi badutwara inka buri munsi ku munsi tugize ngo duhari twarushikisha n'inka hafi 300 cyangwa 400 muri uyu mwaka gusa zibaze kugenda baduhohotera bazifata bazikura bakazikurana n'abasirikari babonana ntibari babazikurikira umuntu akagenda ngo uguye kuzitwara bazitwaye ngo zana 2000 by'amadolari ijyo 2000 y'amadolari ukabisa babitwara nizanga kwazigurisha gwasaba nizanga baziriye kandi
ababoroze mu kibaya cya Rusizi bakomeza kuvuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bamaze guhindura umucyo wo gushimuta inka ubucuruzi bityo bagasaba leta ya Kongo ko yahagurukira icyo kibazo kuko kigiye gutuma groupe ma ya Rubirizi isenyuka.
Twagize ikibazo cyo kuzadukura na bene zo kintu kibandi cy'abantu tutarwanya bataremo umutwe ngo turwane nabo ibyo bintu byatumaze hinka byadutoteje bitugejeje abantu batakije habe no kuruzi kuza kuvoma no guhinga ntiduhinga neza. Icyo twasaba kuko abantu badufasha kugira ngo barebe ukuntu baturwanye icyo kibandi ngo kirangire ngo tugira amahoro nk'ayandi tuzabaho tutorora kandi twebwe twatugizwe no korora no guhinga ibyo bintu nibyo byari dutujije kuri uyu musozi ariko kugira ngo ibyo bintu byombi bikatike mbabwire kuko igroupe ma Ruberizi izasambuka ishireho
iretita tukingiye tubara tuzoshira kuko ahantu hose tuzi ko tukura dukorera imirimo ntitufise umwanya kuhashika kubera n'ibitungo ntibishikayo natwe gwe ntitushikayo umva inzara izotwica kandi kugira tuzoronka umuntu azozaguma tufasha ntituzomuronka kuko ni ibintu bikomeye cyane ariko leta imaze gufata abasore kabashyira hari tuzorima neza kandi tuzoragira amatungo yacu neza nta ngorane.
Uretse amatungo ashimutwa n'abakekwa kuba abagwanyi b'abamayimayi muri iki kibaya cya Rusizi, hari n'igihe bashimuta n'abantu
babuze inka bagafata umuntu baruzi ko akiri umusore bakamujyana, iyo bashyitse bagahamagaza amagambo avuga ngo nibazane amafaranga bamucungure, yamara kuboneka tuyaheza wa wundi bamujyanye hakitokeza uwundi mwaba munaturanye akavuga ati yazanye nanjye mfite aho nashyitse aho bari simpagere, y'amafaranga akagenda gutyo yamara gushaka abashyikira kwacyo ukabona umuntu araje aragarutse.
Twagerageje gushaka ubuyobozi bwa gisirikare ku tarure kugira ngo bugire icyo budutangariza kuri iki kibazo cy'umutekano mukeya w'aborozi, ariko ntibyadushobokera ko tububona. Abaturage bavuga yuko ubworozi bw'inka bwari bumaze kuvana abatari bakeya mu bukene muri iki kibaya cya Rusizi, biturutse ku mata n'amavuta y'inka azwi ku izina ry'amashanza aba baturage bagurishiriza abagenzi bajya mu mujyi wa Uvira na Bukavu. Bedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu kibaya cya Rusizi.
Bedasengabo w'abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusubira kumva inkuru yawe kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Dusubire kandi mu Rwanda aho imyidogo ari yose ku badandaza bo mu isoko rishaje rya Gisenyi. Abo badandaza bavuga ko agahombo ari kose kubera ko ibiribwa n'ibyo badandaza byabo binyagigwa. Abategetsi mu karere ka Rubavu iyo soko ibarizwamo babwiye ijwi rya Amerika ko ico kibazo ata byinshi bafise, bakivuga ko kukata n'ico bashoboye kugihindura ko mu gihe iryo soko rikiri mu manza. Claude Ganza Munyamagana araduha idonido hino nkuru.
Mubura ukora turazambizwa rwose n'imvu ndahomba cyane bune hano tuhafite igihombo, impamvu twicara hano ni ukwanga kwirirwa mu rugo, tuba turi kugenda hano turi kugendera mu kivo kandi turi
ni umwe mu bacururiza mu isoko rishaje rirwa hagati mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu risa n'irifatanye n'irindi rimaze imyaka isaga itandatu ryaranze kuzura kubera uruhuri rw'ibibazo hanini bishingiye ku buryo ryatanzwe ngo ryubakwe. Ibyatumye akarere gakomeza kuriburana na rwiyemezamirimo waryubakaga. Abacururiza mu isoko rishaje muri iki gihe cy'imvura baravuga ko bibagoye cyane ndetse barimo guhura n'igihombo kandi ntabo bafite wo kwikinga. Iyo urigeze musanga benshi batwikirije ibicuruzwa byabo imitaka minini y'amasosiyete y'itumanaho, ahandi naho hagati mu isoko ugasanga barashatse amahema batwikiriza ahantu hava mu rwego rwo kurinda ibicuruzwa byabo kuvirwa. Gusa abacuruza ibiribwa birimo amafi, imyunyu n'amasukari bo mu kibazo cyabo n'umwihariko.
Tuvuga nk'indobo y'isukari, iyo haguyemo igitonyanga kinuza cy'imvura, urabizi ko isukari ntagarurira usanga indobo yose inyagiwe. Urimanganya gusa ugashaka ikindi gishoro, twabuze uko twabigenza.
Imvura iratunyagira, imvura iraguha imitaka irashwanyagurika ikanaguruka ibintu bikanyagirwa. Iyo utari hafi rero ubwo uhura n'igihombo, agomba nk'umufuka w'isukari.
Iyo ari mu mvura turahunga n'ibyose tukabise, cyane cyane ya mvura y'igitunguru itwicira ibintu cyane,
imiceri nayo iranyagirwa. Urabona ko ducuruza utuntu twinshi, ubunyobwa nabwo iyo buguyemo amazi bihita biba ibikoma.
Turanyagirwa, imvura yagwa tukabura uko dutwikira, amasukari akanyagirwa gikwa mucero kanyagirwa buri kimwe cyose kikanyagirwa. Turahomba cyane ahubwo birenze turanyagiza tugahomba cyane.
Dufite ikibazo gikomeye cyane, imvura iratunyagira, izuba rikatuvira, no tukaba dusaba yuko badufasha bakubaka rya soko vuba tukinjiramo tukava hanga.
Saba korera hadasakaye gusa bafite ibibazo kuko n'igice gisakaye nacyo atari shyashya. Bwana Uwimana Jean Bosco ni perezida w'iri soko rya Gisenyi.
Hari ibicuruzwa byabo byangirika kubera imvura cyangwa izuba. N'iki gice gisakaye rero hari ukuntu imiyoboro yabo byatwaraga amazi yagerebutse mu buryo bwa kera, yazibye iyo imvura iguye no hano hagati huzuramo amazi. Ibyo byose ariko n'ubuyobozi burabizi kubera ko igihe cyose turaganira bakatwizeza ko igisubizo ari reso.
Aba bacuruzi bashavuzwa no kuba batanga neza imisoro, nyamara bagakomeza guhombya no gukorera hadaho umutekano ibyo bacuruza.
Sinibaza dusorera leta kubera ikira cyita twubakira isoko hano, batangiye isoko hano, iri soko muri kureba hano nami iri soko kubera iki bataryuzuye. Twibaze umumeyi uje ngo tuzaryubaka, undi uje ngo tuzaryubaka, tugategeza ko azashyira itafari tukabiheheva.
Ntabwo ikibazo ari icy'akarere cyane mu bibiri
iriya soko mwemwe hanze murebe amafaranga yanyererejwe nibone rikurizuke.
Gusa igisubizo ku bibazo by'abacururiza muri iri soko rishaje kirasa nk'ikitazaboneka vuba kuko iryari ryatangiye kubakwa mu 2010 kiri mu manza magingwa ya. Imanza zatangiye mu 2014. Umuyobozi w'umusigire w'akarere ka Rubavu bwana Murenzi Janvier avuga ko ntacyo bashobora gukora nk'akarere kandi ko nta byinshi batangaza uretse kuvuga ko nabi iki kibazo kibahangayikishije.
Ikiriho ntawe wabura kwemera yuko isoko rifitiye akamaro abanyarubavu, nta n'ushimishijwe no kuribona rimeze kuriya, haba ku rwego rwacu nk'ubuyobozi bw'akarere ariko ndetse no ku buyobozi bw'igihugu. Twese duhangayikishijwe n'uko icyo kibazo cyava mu nzira. Icyari rero gikuru cyadufasha igihe n'izo nzira twanyuzemo z'imanza twashyizwemo n'urwiyemezamirimo.
Uyu rwiyemezamirimo avuga ni ABA Limited. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nibwo umuhesha w'inkiko w'umwuga yashyikirije akarere ka Rubavu ibyangombwa bigaha uburenganzira bwo gusubiranira isoko nyuma yuko urukiko rw'ikirenga rwemeje ko gatsinze rwiyemezamirimo Aba Limited wari kaburanyaga. Gusa mu gihe ubuyobozi bw'akarere bwari bwatangiye inzira ziteganywa n'amategeko kugira ngo iri soko ryanze kuzura risubizwe mu mutungo bwite w'akarere ribone gukomeza kubakwa, rwiyemezamirimo Aba Limited wari watsindiwe mu rukiko rw'ikirenga yongeye kujuririra iki cyemezo, isoko risubira mu manza. Nibutse gusa ko intandaro y'izimanza ari uko akarere kamaze kubura amikoro yo kuzuza iri soko ryari ryatangiye kubakwa mu 2010 kafashe icyemezo cyo kurigurisha sosiyete ya Aba Limited mu buryo buciye ukubiri n'amategeko. Ibintu byanaje kubishingiro ryo kweguzwa kwa Sheikh Bahame Hassan wari meya na komite nyobozi ye yose hari mu kwezi kwa gatatu mu 2015. Mu masezerano komite nyobozi y'akarere yari yageranye na Aba Limited yavugaga ko igomba gutanga miliyari imwe na miliyoni zisaga 300, nyuma inama njyanama itungurwa no kubona imirimo yo kubaka itangira nta namake aratangwa, kandi ibyo byose bigakorwa inama njyanama y'akarere itabizi. Aho iri soko ry'amagorofa atanu ryari rigeze ryubakwa, ryari rimaze gutwara asaga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Kuba ritaruzura kandi riri mu mujyi rwagati mu karere gafatwa nk'ak'ubukerarugendo, hari abasanga ari isura mbi ku karere, ndetse biri no mu byatumye akarere gatakaza amanota mu mihigo y'umwaka wa 2016-2017, aho akarere ka Rubavu kaje ku mwanya wa 30 kaza inyuma y'utundi twose. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Kuno wa mungu ipari mu Bufaransa harasozerewe ihiganishwa ya bimwe mu bikoresho bihinguye ku buryo nyafrika mu karere k'ibiyaga bigari Congo Kinshasa na Uganda, n'ivyo bihugu vyonyene vyahaserutse. Kumenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika Paris mu Faransa, umukundwa Lucy yari yahishikiye.
Iri murikagurisha mpuzamahanga ry'ibihangano by'ubugeni n'ubukorikori bugezweho bikomoka muri Afrika byitabiriwe n'abantu benshi. Ni ku nshuro ya kabiri ikigo aka giteguye iri murikagurisha mpuzamahanga riba buri mwaka. Ribaye mu gihe ibi bihangano bitangiye gutera intambwe ikomeye no kuzamura agaciro ku isoko mpuzamahanga. Imwe mu banyekongo twasanze muri iri murikagurisha, Freddy Tsimba, yagurishaga ibihangano bye mu mwaka w'2000 amadolari atarenga 200, ariko ubu ibihangano bye nta na kimwe agurisha munsi y'5000 by'amadolari. Yadutangarije ko ikibabaje ari uko abanyafurika ubwabo bataramenya ko ibihangano byabo bifite agaciro. Ati iwacu hari abatunzi b'amamiliyari benshi, ariko ikibazo ni uko badashaka guha amafaranga abanyabugeni bo mu bihugu byabo. Batekereza ko ibyo dukora bidafite agaciro, nyamara baribeshya kuko buri mwaka ariko bikomeza kuzamura agaciro. Akomeza yibutsa ko abaherwe b'abanyafurika bahitamo kugura amamodoka ahita atakaza agaciro agikandagira mu muhanda. Ku isi muri iki gihe ibihangano byo muri Afurika biri mu bihenze koko. Mu 2015 umunyaethiopia kazi Juri Mairu yagurishije igihangano cye ku kayabo k'amadolari miliyoni 3.5. Ibihangano biri muri iri murikagurisha mpuzamahanga byakozwe n'abanyabugeni bagera ku 150 byamuritswe n'ibigo bibicuruza bita Galeri mu Gifaransa, byaturutse ahanini mu bihugu by'i Burayi no muri Amerika. Kuri Galeri 38, 5 zonyine nizo zavuye muri Afurika. Ibi bihangano bigaragaza ubuhanga buhanitse, bikoze ahanini mu bikoresho bikomoka ku bishingwe, ni ukuvuga ibintu byarangije igihe nk'ibyuma, impapuro na plastike. Urugero nka Freddy Tsimba ukomoka muri Congo yakoze igihimba cy'umubyeyi utwite mu mamakasi yakoreshejwe n'ababyaza mu bitaro by'i Kinshasa. Sana Gateja ukomoka muri Uganda, ibishushanyo bye bigaragazwa n'amasaro akoze mu mpapuro z'ibinyamakuru byarangije igihe byometse ku rukuta. Kuva mu kwezi kwa kane i Paris mu Bufaransa habaye amamurika y'ibihangano by'Abanyafurika akomeye cyane agera kuri 6. Harimo n'iryateguwe na Fondation Louis Vuitton ryamaze amezi agera kuri 5. Aha niho abantu benshi bavumbuye ko abaherwe ku isi bari bamaze imyaka igera kuri 30 bakusanya ibihangano by'Abanyafurika bari gukuramo amafaranga menshi muri iki gihe. Muri uku kwezi kwa 9, Afurika y'Epfo hafunguwe mize ya mbere ku isi y'ibihangano by'ubugeni bugezweho muri Afurika. Zaitz Moka yubatswe n'umuherwe ku isi wayoboraga ikigo gikora imyambaro y'abakinnyi Puma cyo mu Budage uzwi ku izina rya Zaitz Johnson. Lucie Mukundwa, Ijwi rya Amerika, i Paris.
Niyo kuri iyo nkuru rero ya mugenzi wacu Lucy umukundwa muri Paris mu Bufaransa cyo dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mariko muracumviriza turabakengurukiye bivuye ku mutima Diane Nahazwe ntari kuri mikro muhinga bw'ivyuma yali Macbill ya Bero hama twese tukaba twifurije kuranirwa manyu no mu vyanyu mugira umunsi mwiza.